Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese, turabaramukije, mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi
na Fide Niyongabo, tubahaye ikaze mwese mu biganiro byacu.
Mama privé de cycle ya poste fondamentale irekuriwe abamenye concours nibaheza imyaka 3 batakora chaka bato cha leta kuko tutubanza kuraba yuko yari yaramenye poste fondamentale.
Uwo ni Madame Janvier Ndirahisha, umushikiranganji w'indero mu Burundi, avuga ku kibazo cy'abataratsinze ikizamini cya leta. Meya wa Charlotte muri leta ya Carolina ya Ruguru inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika, harashaka ko video yerekana umupolisi yica umugabo w'umwirabura ishyirwa hagaragara. Ibitero by'indege byibasiye abarwanya ubutegetsi mu mujyi wa Aleppo muri Syria. Umubare w'abahitanywe n'ubwato bw'ibirinduye mu mazi ku nkombe za Misiri umaze kugera ku 145. Izi ni zimwe mu nkuru tubagezaho mu kanya. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika tubihere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Amakuru tubafitiye: Jennifer Roberts, umukuru w'igisagara cha Charlotte muri leta ya Carolina yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta zunze ubumwe za Amerika, yatangaje no munsi wa gatanu ko yo kwifuza gushira habona amasanamu ya video yerekana umupolisi arasa ku munsi wa kabiri umunyamerika w'umwirabure atankoho yari afise, yamara ntiyamenyesheje igihe ayo masanamu yo kwerekanwa ku mugaragaro. Jennifer Roberts avuga ko babandanya kuganira ico kibazo n'abajejwe itohoza. Yabitangarije television CNN uno munsi wa gatanu. Jennifer Roberts avuga ko we n'abandi bategetsi b'igisagara cha Charlotte bariko baganira n'ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi FBI n'abajejwe itohoza bo muri leta ya Carolina yo mu buraruko ku vyerekeye igihe boshira habona amasanamu ya video yiraswa ry'umwirabure ku munsi wa kabiri. I Washington, umukuru w'urwego rw'abashinga amateka babirabure Congressional Black Caucus GK Butterfield abandanya gusaba ko ayo masanamu ashirwa habona. Yabwiye television CNN ko abanyagihugu bafise uburenganzira bwo kumenya ibyabaye igihe umwirabure yaraswa n'umupolisi. Imyirekano y'uko yamiriza iraswa ryiwe yabaye mu ijoro rya gatatu mu gisagara cha Charlotte yabaye mu mahoro muri rusangi. Abantu amajana n'amajana bari mu myirekano barihojeje couvre-feu y'igihe c'isaha 6 zo mu ijoro. Babandanije imyerekano yabo atakibazo mu masaha ya kare mu gitondo cyo no munsi wa gatanu. Abategetsi batangaza ko atamigambi bafise yo kubahiriza couvre-feu igihe cyose abari mu myerekano bazoguma batekanye. Mu ijoro ryejo kuwa kane abantu batari bake bari mu myerekano baciye hagati mu gisagara cya Charlotte, igisagara kinini cyane kurusha ibindi muri leta ya Carolina yo mu buraruko. Imyuka ibabaza mu maso yarakoreshejwe ku bari mu myerekano mu kibanza kimwe, yamara ibyo byabaye gake. Abapolisi bajejwe kugwanya imigumuko barungitswe mu bice byose by'igisagara cha Charlotte. Ibitero by'indege z'ingwano mu bice birimo abagwanya ubutegetsi mu bice by'igisagara cha Aleppo mu buraruko bw'igihugu cha Syria byiyongeye uno munsi wa gatanu. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu muri Syria rifise icicaro i Londres mu Bwongereza, Syrian Observatory for Human Rights, rimenyesha ko ibitero by'indege z'ingwano byabaye inshuro 30 byatanguye mu ijoro rishyira mu gitondo cy'uno munsi wa gatanu. Abategetsi b'igisirikare n'iperereza vya Amerika baribaza nimba Uburusiya bufise ugushaka canke ubushobozi bwo kugira ico bukoze ku vyerekeye ruhagarara rutera guyongera mu gihugu ca Syria. Bagireza abategetsi b'Uburusiya ko bariko batuma ububabare bw'abanyagihugu bubandanye. Ivyo vyagirizo bibaye mu gihe igisirikare ca leta ya Syria catangaje ejo ku munsi wa kane ibikorwa bishasha vya gisirikare bigenewe gusubira gufata ibice vya Aleppo biri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi. Ivyo bikuraho umwizero gusubira gushiraho agahengwe no gutuma imfashanyo zishikira abasivile basinzikajwe n'ingwano imaze imyaka 5 muri Syria. Radio Ijwi Amerika Washington DC mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Umugwi w'abakomando bagera ku 100 b'igisirikare cy'u Burusiya bashitse mu gihugu cya Pakistan kugira uruhara mu myerekano ya mbere ya gisirikare imyimenyerezo ya mbere ya gisirikare Urusiya na Pakistan bizoba bigiriye hamwe. Umuvugizi w'igisirikare cya Pakistan yatangaje ko iyo myimenyerezo izomara indwi zibiri itegekanijwe gutangura ejo kwa gatandatu ikarangira ku itariki 10 z'ukwezi kw'icumi. Iyo myimenyerezo yiswe Friendship 2016 izoba irimwo abasirikare 200 ibivyo bihugu vyombi. Izobera mu mitumba ya Sherat mu buraruko bw'igihugu cya Pakistan, ikibanza kirimo icicaro cy'inteko zidasanzwe z'ico gihugu. Vyitezwe ko iyo myimenyerezo ya gisirikare ishimikira ku buhinga bwo kugwanira mu bice bihanamye. Igihugu c'Ubuhinde gifitaniye imigenderanire myiza n'Uburusiya carashikirije Uburusiya impungenge zaco ko igice c'iyo myerekano kizobera mu ntara ya Gilgit Balistan iri mu buraruko mu karere ka Kashmir karimwe amatati. Inteko z'Ubuhinde n'Uburusiya zirahanganye na Pakistan murantunga zirahanganye muri ako karere. Abategetsi b'Uburusiya yamara bavuga ko babwiye abategetsi b'Ubuhindi ko iyo myimenyerezo ya gisirikare izobera kure y'ubutaka urimo amatati hagati y'Ubuhindi na Pakistan. Imyimenyerezo ya gisirikare hagati y'Uburusiya na Pakistan ni kindi kimenyetso c'imigenderanire itera imera neza kurushiriza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Mu gihe abategetsi n'abarovyi bariko bakura ibiziga vyinshi bimaze kubora mwibe hari Mediterane igitigiri c'abimukira bamaze gupfa bari mu bwato bwibiye ku nkengera z'igihugu cya Misiri muri indwi kibandanya kwiyongera. Ibiziga by'abantu barenga 145 biramaze gukugwa mu mazi, benshi muri bo n'abafasoni n'abana. Ivyo bimenyeshwa n'itangazamakuru mu gihugu cya Misiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita abimukira rimenyesha ko mu bapfuye harimwo umwana umwe. Imiryango igandaye iriko irondera ababo. Ku munsi wa gatatu abantu barenga 160 baratabawe mu masaha y'inyuma yuko ubwato bwo kuroba bushaje bwari gutwara abimukira bwibiye hafi yaho uruzi Nil uhurira niba hari Mediterane. Ubwo bwato bwari butwaye abantu bari hagati y'amajana 4 na 50 n'amajana 6. Igikorwa cyo kurondera bari muri ubwo bwato kirabandanya. Abanyasiriya n'abanyamisiri hamwe n'abanyafrika nibo bari muri abo bimukira bari muri ubwo bwato. Ivyo bitangazwa na Atef Badro akorera ikinyamakuru Al Masri Al Yum. Yari aho ubwo bwato bwibiriye benshi muri abo bantu bari abakiri bato. Abantu bane bikekwa kuba bagize uruhara mu kwibira ubwo bwato barahagaritswe ku munsi wa kane.
Arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri aya makuru. Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu, no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice bibiri. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com. turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu, no kuri site yacu ya www.radioyacu.com. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu burasirazuba bwa Afrika niho tugiye kugana noneho. Duhere mu Burundi duhere mu Burundi. Amashuri y'abigenga mu Burundi ntiyemerewe kwakira abanyeshuri mu gice cya kabiri cyayisumbuye kuba taratsinze ikizami cya leta. Umushikiranganji w'indero ni Janvier Ndirakiza arayaganiriye n'abanyamakuru ambabwira ibyerekeye n'amashuri. Abantu rero batatsinze amashuri ko batazakirwa mu mashuri yigenga ko bazakora n'ikizami. Inkuru mugezwaho ku buryo burambuye na mugenzi wacu Eroge Wirikaneza.
Umushikiranganji w'indero yatangaje ko umwaka w'ishure w'ibihumbi 2016 ushyira ibihumbi 2017 uzotangura ku munsi wa mbere w'indwi buca dutangura. Janvier Ndirahisha ahumuriza abavyeyi k'umwaka w'ishure udatangiye utevye nk'uko hari abavyibaza. Asigura ko ikirangamisi c'ivyigwa giteguye ku buryo abana bazoheza intonde z'ivyigwa atangorane. umushikiranganje w'indero avuga kandi ko ibikoresho byose mfasha nyigisho bikenewe mu myaka ya mbere y'igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye byamaze kuboneka umushikiranganje ndirahisha yanavuze ibisabwa kugira ngo abana bemererwe gusubira mu mwaka ku banyeshuri bo mu myaka y'icyenda n'icumi batatoye ikibazo cya leta kibaha uburenganzira bwo kubandanya igice cya kabiri
abashikanye amanota 90 mu kibazo cya leta ni ukuvuga 90 ku majana abiri abari mu 90 canke 90 ku majana atatu na 45 ku bari mu 10 abo baremerewe gusubiramo umwaka bimwe twita kudubura mu gihe ibibanza kwaye mashure bihari abivuga yuko amategeko yo kudubura atahinduwe uwo bizoshika akayoberwa ntazovuga ngo mu mwaka uhetse nari narayobewe abadashobereye gushikana ubwo rugero nabo ababyifuze bazoheza bagaruke kwipima ku kibazo cya leta co mu mwaka uza ariko bazoza nk'abigenga yamara nitworeka kubahimiriza ngo bahurumbire amashuri y'imyuga ariko arubakwa mu makomine yose y'igihugu
n'amashuri y'abigenga nta burenganzira afise bwo kwakira abanyeshuri badafise amanota asabwa na leta
bategereza gukurikiza amategeko ya leta y'u Burundi nico gituma bakira muri poste fondamentale uwamenye concours ndabisubiyemo ne narabivuze mu ma privé de cycle ya poste fondamentale irekuriwe abamenye concours nibaheza imyaka itatu batakora chaka bato cha leta kuko tuzobanza kuraba yuko yari yaramenye poste fondamentale aho ndabibabariye hakirikare nta uzoza avuga ngo directeur niwe yampaye kibanze nabivuze kuva kera abayobozi b'amashuri yigenga ndabinginze ndabibukije yuko batwagwa na leta y'u Burundi bategereza ari gukurikiza amategeko na cyane cyane mu twasanze aribo bakora amakosa cyane mu gutangana impapuro z'abanyeshuri
abayobozi b'indero mu ntara ubushikanganje basaba kwirinda guhindurira abigisha aho bakorera uko bishakiye no kwaka amafaranga mu gutanga ibibanza
twagomba dufate kandi kano kanya kugira ngo dusubire twibutse abayobozi b'indero mu ntara no mu makomine ibi bikurikira iragira ikaziririzwa guhindurira ikibanza cy'akazi umwigisha uwo ari we wese badahawe uruhusha n'ubushikiranganje bategerezwa kubahiriza ibyavuye muri cya gikorwa giheruka cyo gusabikanya abakozi mu ntara zose bifatiye ku bisabwa byumvikanywe ko nabo byega bose icyo gikorwa cyakozwe mu ntumbero yo gusabikanya uburyo bwa leta kandi cyagenze neza cyane mbere n'abari bararenganijwe baratunganirijwe tongiye kandi kubamenyesha yuko iyandikwa ry'abana bashasha rigirwa ku buntu cyane cyane kubinjira mu mwaka wa mbere w'ishuri shingiro hatarinze gutangwa iki canke kiriya
muri uyu mwaka w'ishuri leta yashyizeho umugambi mushasha w'amashuri y'akarorero mu mwaka w'indwi ayo mashuri ni atandatu azojamo abana bashika ku 240 barushije amanota abandi bakaba batowe mu ntara zose z'u Burundi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
eroje urakoze cyane kuri iyi nkuru umwatrete w'umurundikazi Francine Niyonsaba byari biteganijwe ko yakirwa muri kaminuza ya Ngozi turagira ngo tubaze mugenzi wacu ku murongo wa telefone Jean Bosco Ndarurinze atubwire niba uwo muhango wabaye nuko byagenze Jean Bosco uranyumva
Yego cyane ndabumva igeni
ye uyu muhango wa kwakira Francine Niyonsaba byabaye byagenze gute
Yego Francine Niyonsaba yakiriwe muri kaminuza y'Ingozi yakiriwe n'umunyamabanga yakiriwe na Musenyeri Madaraga asanzwe arongoye urwego nshingwantwaro rwa kaminuza y'Ingozi yakirwa na Patiri Apollinaire Bangayimbaga asanzwe arongoye iyo kaminuza y'Ingozi Francine Niyonsaba kandi yaherekejwe n'umushikiranganji w'inkino n'urwaruka Jean Bosco Hitimana yakiriwe kandi n'isinzi ry'abanyeshuri bari baje kumuraba kuraba uwo murundikazi w'umwigeme yateye iteka Burundi mu gutahukana umudari wa w'ifeza mu nkino Dauphine d'Olympique giheruka kuba muri Rio de Janeiro muri Brezil
yagombaga kuronswa kandi gashimwe ako gashimwe ko yagahawe hejuru y'uwo mudari wa feza yatahukanye azana mu Burundi ahangaha ho Ingozi nabo bamuhaye undi mudari
ntabwo bamuhaye umudari ariko agashimwe yahawe ibyo twashoboye kubona yahawe urupapuro rw'iteka bwe bita certificat d'honneur nibyo yahawe mu buryo bugaragara mu buryo butagaragara ntitwashoboye kumenya neza icyo yoba yahawe nko yari yamerewe ariko rero Francine yasinye n'abo bandi ba nyakubahiro yashoboye kuronka umwanya wo gushyikiriza ijambo arabwira ugwaruka arabwira ubuzima yaciyemo kuva akiri umwana muto iyo yavukiye mu Ruyigi aravuga ko yavuye ahantu hadasanzwe ariko we aca aremesha ugwaruka avuga yuko byose bishoboka mu gihe umuntu aba abikijemo ishyaka.
Hari abandi bashyikirije ijambo ba ubutumwa batanze n'ubuhe
ego uwa mbere yashyikirije ijambo ni urongoye kaminuza y'Ingozi Patrick Apollinaire Banganyibaga nawe yavuze yuko icyumviro cyo gusigira Francine muri kaminuza y'Ingozi kwari kugira ngo bereke urundi rwaruka ko mu myaka mike ruba rufite ko rushobora kugira icyo rubyize rukiteza imbere rugatera iteka igihugu cyagwiraruse rero Patrick Apollinaire Banganyibaga akaba yasabye rwaruka asanzwe arongoye muri kaminuza y'Ingozi ko gufatira akarorero kuri Francine ugwaruka nabwo nyine rwashyikirije rw'Ingozi muri kaminuza ruruse gutahukana intsinzi mu nkino ya basketball umupira w'amaboko aho rwakinje makaminuza yose y'u Burundi akariko rwatahukanye igikombe rwasabye umushikiranganji ko yorushyigikira aha nyine Francine akaba yahagarutse asaba umushikiranganji ko iyo ugwaruka ruba rwihejeje iteka nk'iryo rugashika ahantu kure mu nkino ko ubushikiranganji bworushyigikira ubushikiranganji nawe acarayezashyiza yuko bafite imigambi icumi bafitiye ugwaruka kugira ngo rushobore kwiteza imbere.
Ndagushimiye cyane rwose Jean Bosco ndarurinze kuri iyi nkuru. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi tujye noneho mu Rwanda aho ikigo cy'ubushakashatsi ku busabane kigamije amahoro IRDP cyasohoye ubushakashatsi bugaragaza ko iyo abashakanye badafite ubwumvikane mu buriri bikurura amakimbirane hashobora kugira ingaruka no mu muryango ku muryango wose. Inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Asumuta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Ubushakashatsi bwakorewe mu gihugu hose IRDP igana n'abaturage barimo abayobozi abavuga rikijyana ndetse n'abaturage basanzwe ababajijwe bose muri ubu bushakashatsi bagaragaje ko amakimbirane yo mu muryango aturuka ku bintu binyuranye birimo kutabwizanya ukuri kwigwizaho imitungo ariko bemeza ko amakimbirane akomeye agira n'ingaruka zigera ku muryango mugari ari amakimbirane ashingiye ku bwumvikane buke bw'umugabo n'umugore mu birebana no gukora imibonano mpuzabitsina abaturage banyuranye babitanzeho ibitekerezo
imibonano ikozwe nabi kuko yimenya nawe wowe mugabo wacuze umugore wagiye winywereye wahaze umugore yari wari mu rugo amenya abana yakurikiye n'amatungo uturutse mu marembo raje ntushuhuje kanya gato ni mu ngabure mu kandi kanya mpereza ibyo icyo gihe wa mugore rwose ntabwo iyo mibonano azayikora yishimye
umugabo n'umugore iyo bari mu cyumba bavugana iki ku gitanda umuzamuriye nk'ihene ntabatanaganiriye undi yinyoze arinda apfa kinyoza kuko yatekereje ko ari hari ari byo bikorwa yo gusa ariko ababyeyi bacu baraganiraga.
Abakuze bavuga ko guhosha aya makimbirane yo mu buriri bigoranye ndetse rimwe na rimwe bidashoboka kubera ko atavugwa
amakimbirane ashingiye mu buriri kuyangaza azera icyo kibazo biramugoraho kashaka ukuntu akita umugabo ni umusinzi umugabo amafaranga yamariye mu kabari simbizi umugabo ati atu umugore rwose yafatiye ibyemezo rwose nanjye ntere ikibuno akakinta mu mutima.
Abashakashatsi bavuga ko iyo amakimbirane yaje mu muryango ari intandaro yo kubura amahoro mu muryango mugari ndetse no mu gihugu muri rusange. Umuyobozi wa IRDP Bwanerike Ndushabandi yavuze zimwe mu ngaruka ziterwa n'amakimbirane yabaye karande mu miryango.
Ingaruka ni nyinshi harimo abicana harimo abiyahura harimo violence emotionnelle surtout cyane abantu bagumana za violence muri bo kuko ayo makimbirane agenda kutizerana kutagirutse bigenda biagrava la situation ya pauvreté no kuvuga na bya bindi bike bakagizemo amahoro bakabiganira bakabisangira ahubwo abana ababyeyi ubwo consequence ikomeye ubwicanyi ndetse no kwiyahura ari nabyo ubwicanyi. Amakimbirane ari mu miryango ara creating a phenomena y'abana mu mihanda. Iyo umwana yabuze amahoro mu muryango ubwo ni ya next generation yacu turi gutegura usanga kenshi abana batifuza gusubira muri ya miryango.
Abakoze ubushakashatsi bajya inama ko mu gihe umuryango wajya ugaragaramo amakimbirane byajya bivugwa hakiri kare, ibibazo bigacocwa mu miryango cyangwa mu nzego z'ubuyobozi aho gukomeza kubyihererana. Ikindi abaturage bakoreho ubushakashatsi batanga nk'inama ni uko bajya babanza gutegura abantu bagiye gushinga ingo igihe kirekire mbere yo guhita bajya kubana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tunyarukiranaho muri Tanzania kuri uyu wa gatanu kugeza ku cyumweru yarusha, harimo harabera irushanwa nako imurikagurisha ririmo ibihangano ubukorikori buturuka mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Gusa u Burundi ntibwaserukiwe. Umugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru urarusha aduha inkuru irambuye.
Yanditseho ngo you are the only fish in my sea. Ni we fiye yonyine mfite mu nyanja yanje.
Uyu ni Bukuru Jean Dodie w'umunyarwanda atwara ishyirahamwe rihingura udukarata dutandukanye ari mihanishwa ry'ubugenegene yarusha. Avuga ko ibyo byose bihingurwa n'abana b'imfubyi babikura mu myavu y'impapuro zatawe bazitoraguye mu mujyi wa Kigali.
Iyi ni karata ya Christmas.
Yemeza ko abahora ari imfubyi bashobora kwibeshaho bagatunga imiryango yabo kubera utwo tugenegene bahingura.
Mu by'ukuri igitekerezo cyari cyo gufasha imfubyi zari zarasigaye mu Rwanda cyane cyane zari za genocide, kuko nicyo gihe hari ibibazo bikomeye cyane by'imfubyi. Ariko ntabwo tuvangura, ni ukuvuga duha akazi umwana w'imfubyi. Dufitemo nk'urugero, harimo umwana yari afite barumuna be batatu, noneho kugira ngo abashe kubaho agaturuka i Kigali ahantu bita mu Busanza akaje mu Bugesera na basket ku mutwe agiye gushakisha inyanya, akazigarura i Kigali ku mutwe ashakisha ubuzima kugira ngo twe turi umuntu natwe tubeho. Ubu rero turamufite muri bo, bituma abasha gutunga barumuna be neza, noneho nta kibazo afite. Kwezi kwashira tukamuha amafaranga bakora bacurana, kuko bahembegwa ibyo bakoze, harimo nk'ubutahani 180,000, 560,000.
Ibihugu nka byose bigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko byitabye iryo hayanishwa. Wasanga intebe, imeza n'ibitanda bikozwe mu nsato gusa byo mu Buganda, impuzu, ibirato n'utundi tuntu dukoze mu biti, hongewemo gusa ibihubahuba by'ibitoke bikavamo amasahani n'inkoko bituruka muri Kenya. Hamerewe n'impuzu z'ubuyonga n'ibindi byinshi byo muri Tanzania. Gusa icibonekeza nuko atake nuco mu Burundi kihari. Twahahuriye n'abantu bari kubabaza ingoma z'u Burundi aho ziri, bishugwa ku Burundi butaserukiwe. N'ibindi bihugu vya kure vyaratumiwe. Nk'uwo mukenyezi ava mu gihugu ca Burkina Faso.
Moi je suis venu présenter mes objets à base de sachets recyclés.
Avuga ati jewe naje kwerekana ibyo duhingura mu bumwanya dutoragura mu mabarabara canke ahandi babutereye, habi wagadugu canke mu bindi bisagara bito bito. Ati turabumesa tukabukata neza, hama tukabushona tukabuhinguramo ibirato by'abagore n'abagabo, amasakoshi, udukoti tw'utujire, ingodomoni yo gushiramo amahera, hamwe n'imikawa yo kwambaza impuzu. Ati naje kurondera abangurira canke abamenya n'ivyo dukora bazotugurire hanyuma. Hari n'uwaje ava mu gihugu ca Palestine mu gisagara ca Bethlehem aho Yesu yavukiye. Ati naje mva i Bethlehem ahazwi ko havukiye Yesu Kristo. atimfise ibintu bitandukanye harimo amashusho n'amasanamu y'Imana atari byo dushona ibindi tukabibumba amashusho ya Yesu iyo yo mfise ayaringa ijana ate kubera iwacu batifashe neza mu by'umutekano dushima kuja kurondera amasoko hirya no hino ati butugiye kuja muri Amerika no mu Bwongereza kandi turazi ko tuzogurirwa cyane kubera ibihe bya Noel byegereje umunyamabanga mukuru mu bushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro mu gihugu cya Tanzania yuguriye icese irihayanishwa
is the first of its kind in Tanzania.
Yavuze ko ari rya mbere ribereye muri ico gihugu rihuza abakora utugenegene. Professor Adolf Mukenda yemeye ko leta igiye gufata mu mugongo ico gisata kuko ari ubutunzi kama bw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Yavuze ko ari ibintu benshi batijukira gukora ariko bitanga akazi n'amafaranga ndetse bikamenyekanisha n'ibihugu. Yatangaje ko leta izo kora uko ishoboye kugira ngo buri mwaka haje haraba ihanishwa ry'ubwo bwoko. Abafashije kugira ngo iryo hanishwa ry'abakuru tugenegene ribe nk'ishyamwe mpuzamakungu Trademark East Africa babwiye abazanye ibyo kwerekana kw'igikuru atari ukunguka amafaranga ariko no kumenyana n'abandi na byari nkenegwa hamwe no kwagura amasoko. Iri hanishwa rizo mara iminsi itatu gitabwe kandi n'ibihugu bya kure nka Ghana, Madagascar n'ishyamwe mpuzamakungu gitaye impunzi HCR ryaje kwerekana utugenegene duhingurwa n'impunzi. Cheklavi ni nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Tuti turi kumwe turi hafi gusoza ibiganiro byacu mbere yuko dusezeranaho ariko mugenzi wanjye Fiden Yongabo ababwire muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Eugenie. Jennifer Roberts umukuru w'igisagara cya Charlotte muri leta ya Carolina yo mu buraruko ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje uno munsi ku wa gatanu ko yo kwifuza gushyira habona amasanamu ya video yerekana umupolisi arasa ku munsi wa kabiri umunyamerika w'umwirabure atankohe yari afise. Yamara ntiyamenyesheje igihe ayo masanamu yo kwerekanwa ku mugaragaro. Jennifer Roberts avuga ko abandanya kuganira icyo kibazo n'abajejwe itohoza. Yabitangaje television CNN uno munsi ku wa gatanu. Kuyindi nkuru, ibitero by'indege z'ingwano mu bice birimwo abagwanya ubutegetsi mu bice by'igisagara cya Aleppo mu buraruko bwa Syria vyiyongeye uno munsi kuwa gatanu. Ishyirahamwe rihananira agateka ka muntu muri Syria rifise icicaro i Londres mu Bwongereza, Syrian Observatory for Human Rights rimenyesha ko ibitero by'indege z'ingwano byabaye inshuro zitatu vyatanguye mu ijoro rishira mu gitondo cy'uno munsi kuwa gatanu. Abategetsi b'igisirikare n'iperereza bya Amerika baribaza nimba Burusiya bufise gushaka canke ubushobozi bwo kugira ico bukoze kuvyereke ruhagarara rutera guyongera mu gihugu ca Syria. Bagiriza abategetsi b'Uburusiya ko bariko batuma ububabare bw'abanyagihugu bubandanye. Umugwi w'abakomando bagera ku ijana b'igisirikare c'Uburusiya bashitse mu gihugu ca Pakistan kugira uruhara mu myimenyerezo ya mbere ya gisirikare b'Uburusiya na Pakistan bizoba bigiriye hamwe. Umuvugizi w'igisirikare cya Pakistani yatangaje ko iyo myimenyerezo izomara indwi zibiri itegekanijwe gutangura ejo kuwa gatandatu ikazorangira ku itariki 10 z'ukwezi kw'icumi. Iyo myimenyerezo yiswe Friendship 2016 izoba irimo abasirikare 200 b'ivyo bihugu vyompi. Mu gihe abategetsi n'abarovyi bariko bakura ibiziga byinshi bimaze kubora bahari Mediterane, igitigiri cy'abimukira bamaze gupfa bari mu bwato bwibiye ku nkengera z'igihugu cya Misiri muri iyi ndwi kibandanya kwiyongera. Ibiziga by'abantu barenga 145 biramaze gukugwa mu mazi, benshi muri bo n'abapasoni n'abana. Ibyo bimenyeshwa n'itangazamakuru ryo mu gihugu cya Misiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira rimenyesha ko mu bapfuye harimwo umwana umwe. Imiryango igandaye iriko irondera babo. Ku munsi wa gatatu abantu barenga 160 baratabawe mu masaha y'inyuma y'uko ubwato bwo kuroba bwibiye hafi y'uruzi Nil aho ruhurira niba hari Mediterane.
Nchuti za radijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri isaha na habihumurije tuboneye hakanya ko gushimira engineer Justin Twits afatanije na Fatuma Karara ku buhanga bw'ibyuma. Amakuru mwagejweho na Fiden Yongabo kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Makankusi. Tubashimiye mwese rero kuba mwaduteze amatwi, tubifurije amahoro y'Imana, mugire ijoro ryiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.